kani radio Ijwi ry'America. Ijwi ry'America risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Kaze mwese mu kiganiro muri isanga cyo uyu munsi.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'America kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'America.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Kaze mwese mu kiganiro muyisanga cy'uyu munsi. Ku munsi wa kabiri turaho umwanya abigeme abakenyezi tukayaga ku buzima bwabo, amagara yabo, eka n'iterambere ryabo muri rusange. Uno munsi twatumiye Madame Liliane Bisemure, umumenyeshamakuru yakoreye mu binyamakuru bitandukanye mu Burundi mu myaka ya vuba, ubu akaba bandanya kuba umumenyeshamakuru yigenga akorera mu gihugu cya Kenya, aho aheruka gutangura urubuga rwa YouTube ku mbuga ngurukana bumenyi umurongo yise muhira.com. Urwo rubuga rugamije kumenyekanisha imico n'akaranga k'igihugu aturukamo. Madame Bisemure aratubwira ibindi byinshi kuri urwo rubuga rushasha. Kaze neza Madame Bisemure.
Murakoze kudutumira muri iki kiganiro namwe.
Hama turi kumwe kandi n'umushingantahe Ernest Habimana, umurundi yize kandi akurikiranira hafi amateka y'igihugu cy'u Burundi. Aratuganiriza ari mu gihugu cy'u Rwanda, araza kudufasha kwibuka no kumenya ibitari bike bijyanye n'imico kirundi n'akaranga k'igihugu. Turabaha ikaze umushingantahe Habimana.
Murakoze cyane.
Ndaha ikaze kandi namwe mwese muduteze amatwi mu kiganiro cy'uyu munsi. Tutangura ikiganiro cyacu reka twumve ibijyanye n'uru rubuga rushasha, rw'umufasoni Bisemure Liliane, aho amenyekanisha ibijyanye n'uru rubuga rushasha rwiwe ruri kuri YouTube. Reka tubitege amatwi.
Nako kuvuga kuko kagizwe n'utugenegene twinshi. Uno munsi nahitemo ko tuvuga umuziki kama wamijyana n'ibirori reka n'ubuzima bwa misi yose. Akabijya mu muziki kama ni uko abarundi baririmba kandi batamba bashaka kwerekana uko biyumva n'ingene biyumvira, ari nacyo gituma bigoye cyane gutandukanya kuririmba no gutamba mu mico y'abarundi. Reka ndondagure bimwe mu bikoresho by'umuziki kama n'akamaro byari bifite. Hariho inanga. Uko mubyumvise yakunda gukoreshwa mu birori by'igihugu akoresheje ibyo kongorera uri karavugiyo nanga niko yaririmba. Hariho n'umwironge nawe nyene wari ukoze mu giti kinovu wafasha mu kuryosha umuziki kama. Hariho igihuha nacyo cyari gikoresho cy'umuziki gikozwe mu ihembe ry'impongo kandi ntitwocitiranya n'igihuha amajambo abantu bavuga. Hariho kandi umujuri. Amajambo abantu bavuga. Hariho kandi umujuri. Nareka kuvuga ikinyege cyari gikozwe mu giti cyitwa igicuna yavuzwa mu gihe cy'imigigo yo kubandwa. Hariho kandi iyebe yafasha mu gutanga umudiho mu muziki kama kuba ariko baratamba. Hariho amayugi. Amayugi nayo ni aho kera narindi yambagwa ku maguru yafasha abatamba gutanga umudiho kutibagiye ikembe cyo gikoresha cy'umuziki nacone cyarakoreshwa cyane aho hambere hahise hariho n'indigiti eka n'indonongo nayo yavuzwa n'umuntu umwe yakoreshwa cyane cyane mu birori by'igihugu sinozondagura ibyo byose ngo nibagire ingoma zatambwa n'abo bita abatimbo zavuzwa cyane cyane mu bihe by'iminsi mikuru y'igihugu ahandi zaba zibitse zasohoka nko ku munsi w'umuganuro w'abarimwe mu mwaka umwami yabatanze uruhusha ngo wo kujya umwaka kuko nari natanguye mvuga imbyino n'umudiho mu mico y'abarundi vyama biri kumwe vyama bijana mu migenzo y'abarundi kandi intambo yose yajana n'igice cy'igihugu hariho abatambyi bita intore batonze ku murongo batamba bambaye nk'abasoda hariho kandi umuyebe hariho ihunza ryatambwa n'abapfasoni hariho umutsibo umusambiri igihambwe ugwedengwe ikidagagizo umunyuko eka n'amayaya kwibagira kuvuga ko byaba ibikoresho by'umuziki ndagakaranga canke izi ntambo mejeje kudondagura ahubwo n'ubu bigihari aho hambere yahise umuntu yo kwibaza ati bande babikoresha mu gice cyayo cy'igihugu bikunda kuvuzwa byari bivuzwa gute byavuzwa canke kubera iki bivuzwa reka n'intambo nuko nyine umuntu yo kwibaza ati bande batamba iyo ntambo ikomoka ryari utambwa kubera iki itanga uko ni nayo mpamvu nahisemo kubabwira ibyo n'ibyo kimwe kimwe muri ibyo bikoresho by'umuziki kaba by'Uburundi eka n'intambo imwimwe ukwayo ari mu rukurikirane rw'amasanamu ngiye kubereka muzotangwe
uyo rero yari madame Liliane Bisemure atubwira bike kubijanye n'urubuga rushasha muhira.com tugiye kuzotangura kubona ku rubuga rwa YouTube aho azotubwira byinshi kubijanye n'umuco n'akaranga ku Burundi reka mpere kuri madame Liliane nyene madame Liliane uwo yari wewe utusigurira bijanye n'urubuga rwawe icatumye utangura urubuga twumva ruzoduha byinshi cyarikiye
ego icatumye ndabyiyumvira nuko nari nshaka ko tumenya abarundi abarundi kazi tumenya imvimico yacu ikindi nacho ni gukundisha urugwaruka tukiri bato aba tukivuka aya bakivuka bakiri bato bakeneye kumenya mbega umuco n'akaranga by'Uburundi byari bimeze gute hama imico y'Uburundi ntizime ntizimangane ikindi niyumviriye ni urubuga rwari gukwiye kuba urubona nkoresheje amasanamu kubera ko urashobora kumva indonongo canke ikembe mugabo ugasanga nturayibona muraronka n'akaryo ko kuja kwiraba mu hamwe bita mu mamize umva umuntu wese akifuza kubona mbega icyo gikoresho cyakimeze gute canke mbega impuzu z'ibiti zimeze gute ni muri iyo ntumbero rero niyumviriye nti reka dushireho urwo rubuga rukaramenya muhira.com aho umuntu wese azoza kuraba arabe abone ego
wakoze cyane none abo wifuza ko bagendera urwo rubuga rwawe cyane cyane wavuze ugwaruka ariko bo bari nk'abande abari mu Burundi ariko baravukira mu Burundi abari mu mahanga cyane cyane ushaka gushimika kuri bande kuri uru rubuga rwawe
ego murakoze yohane cyane cyane ndakeneye abantu bari mu mici itatu uwa mbere navuze nti ubwo gwaruka aba avuka akabaza yumva ariko avuzwa indi muzika atari kirundi ashaka kumenya ivyo ivyakira ico kama yacu ayo kandi ndifuza ko abanyamahanga abantu batarazi urundi nabone babone bamenye imico yacu ego ntibagiye n'umucugira gatatu ayo twise diaspora abantu baba hanze y'igihugu aho usanga umuntu kwerako abakure abakure yo muhira yaho yavukiye mu Burundi ntariko aramenya ntariko arakurikirana cyane iyo mico kama ego nabwonye
murakoze cyane kaduhindukira gato kumushinga nahe Habimana mushinga nahe Habimana wewe warakurikiranye amateka y'u Burundi waranayize ubunye muri iki gihe dufise za internet dufise imbuga ngurukana bumenya abantu baje ko bakabona ariko kuri wewe wakurikiranye amateka akamaro kubona urubuga rwigisha kahise ugwaruka kumbure n'abari hanze mu mateka ubona gashika kure cyane 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 ku bantu bobo bari nko mu mahanga mubona akakigoro kagera kure
ako kigoro isa kamaro gahambaye cyane kuko tugeze aho bavuga yuko isi isigara kantu gatoya kubera izo mbuga ngurukana bumenyi izo mbuga rero ngurukana bumenyi iyo umuntu acishije ko ikintu abariko arondera uburyo bwo gushikira abantu benshi bashoboka mbere novuga yuko muri iki gihe iki gihe twita periode de la modernité ni gihe abantu basigaye bitaho cyane imbuga ngurukana bumenyi kugira ngo ari uguhanahana ibyiyumviro cyanke ari kwigishanya no kumenyekanisha ibintu abandi bantu batari bazi nibwo bibyo nyabwo burashe kugira ngo umuntu abo yifuza abashikire nimwo hanyuma ikindi novuga mukubwire tugeze ahantu abantu cyane cyane nk'ugwaruka rutariko ruritaho umuco kandi umuco niko kami k'igihugu niko kagatima niyo ntimatima igize abantu tukamenya cyane cyane ko umuco novuga ni umugwi munini w'ibintu abantu bari hamwe bahurira ko haba ibijyanye n'imyemerere haba ibijyanye n'ibyo kuririmba haba ibijyanye no mu kuvuga cyangwa kuvuga ibicuba ibyo byose abantu barabihurira bikabagira uko baba bameze maze bagacya bitandukanya n'abandi bantu ure ni uwo muco mu Burundi rero abarundi turafise uburyo bw'umuco utwereka akazo kahise kandi bishobora no kudufasha kugira ngo dutegure akazo ariko uwo muco akaba ari wa muco wubaka nicyo gituma rero muri tujyanye n'urwo rubuga ngurukana bumenyi rwa Liliane novuga ko ari uburyo bwiza bwo kwigisha abantu cyane cyane ugwaruka ukamenya Uburundi bugizwe n'iki Uburundi bwari bumeze gute abarundi ni na kahe karanganya mukuri kabagira abarundi bakaba abarundi kikaba n'igihugu na cyane cyane ko mu myemerere y'abarundi bavuga ko no hanze y'Uburundi hari mu bundi Burundi urakoze
turaza kugaruka cyane kuri uwo muco wubaka mwavuze cyane cyane ko tuzi ko birababaje ko no kwibutsanya ariko turaze ko igihugu cyacu cyace mu mateka ababaje amateka goye amateka atari meza uwo muco w'ukubaka ukabukenewe muraza kugufasha kwibuka ayo mateka dushobora kuba tubandanya gusubiramo ariko dukwiye kuvavanura nayo amateka atari meza reka kano kanya kumbure dusubire kuri madame Bisimire Liliane urubuga rwawe abo muri diaspora abo twita abo muri diaspora baba hanze mubona nk'abantu uba muri Kenya ubona abantu baba hanze y'igihugu babandanya kwitaho ivy'u Burundi babandanya ku kuhakunda no kuhiyumvira kuri mwebwe mukurikiranira hafi ababa mu mahanga kandi abipfuza ukubashikira mucishije kuri urubuga rwanyu.
Ego urakoze kuri ico kibazo. Jewe kuganje mbona yuko abantu bari mu mahanga ariyo twise diaspora nivyo baratwagwa no kurondera ubuzima no kurondera ukuntu bobaho muri ico gihugu, ariko kandi nibaza yuko umuco ariko karanga ku Burundi baragirageza uhurira hamwe ariko nivyoroshe. Jewe mvo muri iki gihugu ndimwo ndibuka yuko bitoroshe gose guhura nk'abarundi mwese hamwe, bamwe baba bafatiriwe ego nko ku munsi wa independence wa ubonye turashaka guhura mugabo ugasanga mbega izo ngoma mbega twibutsanya ryari umuco uwo mwanya ntirukuraboneka gose. Ego nibaza ko ari intambamyi novuga ko dufise, ariko kandi ndavye andi ma diaspora na mindaraba urabona yuko bafise ama club yo gutamba, yabashe kugira ama club yo gutamba abari za Canada za France, ukabona yuko bashizeho abagwaruka rutamba bakagwigisha mugabo kandi bakabikora nka rimwe mu mwaka ukasanga n'umunsi wabahariwe wihaye wo guhura nk'abarundi. Ego rero nibaza ko yari intambamyi barabandanya mugabo bigoranye kuko umwanya n'uburi kirenga. Ego
intambamyi n'umwanya cyane ntindukire ku mushinga ntahe Habimana ababa nko mu Rwanda ubonaho hafi Burundi cyane cyane tuvuze ku baba nko mu nkandi nk'imahama n'ahandi bo barabandanya kugerageza kugumya imico n'akaranga k'igihugu cy'u Burundi bakoresha ubuhe buryo cyane cyane nko kubadafise izimboga ngurukana bumenye cyangwa uburyo bwo kuzija ko ubona bijukira kugumya akaranga k'igihugu cyabibarutse.
Nk'abantu bari ngaha mu Rwanda bashobora kubona naho noba ntuye abantu baho baragerageza kugira ngo baze baribukanya ibiranga umuco w'abarundi cyane cyane aho usanga hariho imigwi y'abatimbo, no kuvuga abantu bavuze ingoma, ugasanga hariho imigwi y'abiyeretsi, ugasanga hariho imigwi y'abakina intambo zitandukanye zose zitandukanye nk'uko Liliane yabivuze muri ibya YouTube iwe, ugasanga hariho aya mayaya abatamba umudiho abatamba kanyarusizi n'ibindi. Ibyo rero ugasanga bihurikiyemo yaba abantu bakutse abapfasoni n'ugwaruka rukiri ruto mbere abantu novuga ko bakuze bakaba bariko baragerageza gushira mu mashyirahamwe abana kugira ngo babigishe kuririmba cyangwa babigishe gutamba bivanye batamba indirimbo zisanishije n'umuco w'abarundi kugira ngo bazigame umuco w'abarundi.
Murakoze cyane. Reka kumvure dusubire kukumviriza akandi karirimbo kerekeye igihugu cy'u Burundi, twumve ibirimwo, twumve n'ibivugwamo, kukumbure navyo nyine tugerageze kuviga kubijanye n'akamaro kavyo.
Yeah.
Akaririmbo kajyoshe cyane kaherekeye igihugu cy'u Burundi akaranga ku Burundi sinkuko no bandi umurundi kazi agakunze kwera ndu Burundi ariko ndumva kare kajyoshe cyane nabandi baraza kukajyoherwa kukumva mpindukiye ku mushinga naye Habimana uretse uburyohe bw'indirimbo twumvise muri indirimbo bimwe mu byo wumva biri ngira kamaro cyane abarundi bakwiye gufata nka nkama byo bari nk'ibihe wumvisemo muri indirimbo
ahantu ijambo noshimikira ko kubijyanye n'umuco nuko mu iyo ndirimbo bavuga ko umuntu iyo atanye umuco abataye ibanga
Uwo dusigurira
icyo novuga kuri ibyo nuko umuntu atagira umuco ego nuko iyo umuntu atagira umuco ni kuvuga nta shimikiro abafise ntaho mpagaze ntaho nta kintu yovuga yuko kimuha ireme ijunja bituma ahagarara mu bandi akagira icyaratira abandi umuco rero wawurazwe na basokuru basokuru nabo bawuturaga kugira ngo natwe tuze tuwusigire abazoba bamuka kuri twebwe ni ukuvuga rero umuntu yanse kugumya umuco abataye ibanga basekuru basokuru baba baturaze yuko tuzoza turahererekanya uwo muco ni ukuvuga umuco abashaka ko uhagararira kuri we ibanga rero so n'ijora ryitwarazwe na basokuru kugira ngo tubandanye duhanahana baturaze umuco ni nk'imatsima ya sosiyete iyo umuntu atagira umuco aba yamaze kuba njanye n'abajya ubuntu aba yararazwe na basokuru buragenda bugashwanyagurika bukayoyoka rero ibanga twarazwe n'uwo muco urimo ukuntu abantu bitwara urimo ukuntu ururimi rw'ikirundi rurimo uburyo bwo kugira iminsi mikuru rurimo uburyo bwo kubaka urugo n'ibindi ibyo rero twategerezwa kubizigama kugira ngo tuze turabihererekanya maze igihugu cy'u Burundi cyamane umuco nyawo nk'uko basokuru babituraze nicyo gituma rero ngaha bavuga bati iyo utaye umuco utaye ibanga
murakoze cyane rwose mushinga nawe Habimana namwe madame Liliane utubwire aka karirimbo karagirushe kandi ni kamwe mu turirimbo mufise ku rubuga rwanyu tubwire akamaro kako n'ibirimwo bifise ishingiro mu kugerageza gufasha abantu kugumya akabanga twumvisemo
ego ako karirimbo nkikumva ashakara mfashije karankoze ko kubera ararimba ko arabaragwa barazwe hari ikintu barazwe aranabivuga ibyo barazwe ariko cyane cyane iri jambo rivuga ngo utaye umuco utaye akaranga bataye ibanga biratangaje ingene umuco ari kimwe mu kigize umuntu kandi natwe tukaba turi ko turabyanjandwa ko abarundi tutari ko turabiha agaciro n'ibyo nibaza kuko nicyo kintu kidutandukanya n'abandi nicyo kidutandukanya n'uyundi muco novuga ni ariyo ijambo gitwa valeur ibyo twahawe na basokuru ibyo baturaze nibyo bidutandukanya nabandi bakavuga bati aba bantu n'abarundi n'abarundi kuberako bafise akantu kiwabo bisangije bafise akantu kiwabo barazwe kandi nicuki rero umaze gutakaza ico kintu ca gutandukanya nibaza yuko niyo mpamvu avuga ati ubutayibanga ego je iyo ndirimbo n'ukuri narayikunze n'amajambo yayo ni meza gose
kwico nyine uvuze cerekeye uguta akaranga gutibanga uwo tugira bimwe mu bintu tubona dushobora kuba nk'abarundi tu wavuze ndituko turabiha agaciro hari ibintu tudaha agaciro tubwire bimwe mu bintu twoba tutari ko turagaciro muri iki gihe canke mu mico yacu bituma tutaja mu nzira nziza nk'abitwa nk'abarundi
ego jewe nibaza yuko bimwe n'ibyo
harimwo ukuba ko ari ikintu NSA yakoresheje aho hariho uguhanahana ku mico hagati y'abana n'ababyeyi jewe ku bwanje umuco waratakaye kuko umubyeyi niwe yategereza kubwira umwana uwo muco niwe yategereza kumwereka akamaro k'uwo muco rero kimwe mu byo twatakaje harimo uko onye yuko guhanahana umuco icyo kintu nibaza yuko abarundi umwe wese yarakwiye kuba kumva ko ari ikigiciro cyane kumva yuko yarakwiye guhaga kuba ariwe responsable ariwe ari responsable yo gutanga ako uwo muco ahantu hose ari ego ikindi kintu nibaza ko twaba twaratakaje n'ukumva yuko ibikoresho byacu dufise mu Burundi dushaka kubikoresha ego urasanga umuntu ariko aririmba indirimbo y'ikirundi mugabo nashyizemo igikoresho na kimwe cy'ikirundi ugasanga yakoresheje piano yakoresheje byose siriri kubikoresha mugabo yibagiye yuko yoshyiramo n'indolongo peut-être byukunda byoshoboka rero urabona yuko twe turagerageza gufata iyindi mico y'ahandi tuko turatakaza umuco w'iwacu dufata ibindi bikoresho by'abandi twabonye akaba ibyo dukoresha yego
murakoze cyane wavuze ikintu gihambaye cerekeye akarorero cyane uruhara ababyeyi bafise kugira ngo bahe abana babo ibyo bakeneye mu kubaraga amushinga ntahe Habimana icyo kintu mwoba mukibona namwe yuko uruhara rw'abavyeyi rushobora kuba rugwaratitutse cyangwa rushobora kuba rutagikomeye nka hambere aho abavyeyi bicara bakabwira abana babo kahise kabo imico yabo nakaranga kabo
uya suru sagaseseshi warumuri biraboneka yuko abavyeyi baradohotse gatoya kwibanga bari bajejwe mbere mu muco w'abarundi indero yabanza kuziko indero yo kuziko niyo yaherekeza umwana yamara kugera mu myaka mikuru abandi bakuze bakagenda bakamwigisha hanze bakamwigisha ikizira n'ikitazira n'ukuntu yitwara kugira ngo azabe umuntu w'umushingantahe w'umupfasoni agire icyo azomarira umuryango wiwe n'igihugu cyiwe rero ubu kibabaje bivanye ngira ngo n'ibihe uburundi bwagiye buracamwo by'amakuba umwana ntagifise bwa buryo bwo kuronka abantu bamwigisha mbere baravuga bati umwana si uwumwe umwana ni uw'umuryango umwana ni uw'igihugu none ubu umubyeyi aragenda akabona umwana yambaye nabi cyanke afise ibiseru cyanke yajyamye ku muhanda nta mwereke wa mutima w'ubuvyeyi nta mwereke wa muco w'urukundo basokuru baturatse no kuvuga rero wa mwana nini amaze kubona yuko atawumwitayeho ntagira n'icyo azofata azokura kuri uwo muntu yamwigishije kuko ntacyo yamufashije si sinivyo gusa biraboneka yuko yaba mu nyambaro biraboneka ko nk'ubu umurundi nyawe w'umushinga nawe w'umupasoni arambara akikwiza ariko hariho n'igihe ubona nko mu rwaruka rwacu ugasanga yambaye uko atategerezwa kwambara imbere rimwe na rimwe ugasanga biranamaramaje ababyeyi bamwibarutse n'abantu bakuru ikindi gikomeye cyane mu muco w'abarundi ubushinganahe bujyanye n'umuntu kwari ukubaha kiremwa muntu uwo ari we wese umuntu akamwubaha ariko rero mu Burundi ngira ngo harajemo agatima k'ubukoko harazamo ibintu by'amacakubiri ibintu by'amoko abantu hagufatana mu nda nka kumwe kwa basokuru bacu bafatana mu nda kugira ngo ari umwanzi bamugwanirize hamwe ahubwo abarundi nibo basigaye baryana hagati yabo aho rero twarataye umuco bimwe bikomeye cyane ikindi kintu noshobora kuvuga kizanye nuko abarundi bariko baratakaza umuco n'ugusambura n'ugusambagura ibintu cyanze ibikoresho basokuru baturatse bijyanye n'umuco byaba ari gufata nabi nk'ingoma gufata nabi ibikoresho nk'amakende imiduri cyanze ibiki cyanze kujya konona ibintu bikuru nyamukuru byaranga akahise nk'intate mwazabami n'abamikazi ugasanga hariho aho bagirira imiganuro kera ugasanga na aho bajya kubandikwa ibyo byose bakagenda bakabizimanganya kandi ari byo twategerezwa kugumya kugira ngo bigume bitubera ikibuzo cy'amateka n'akahize abasokuru babayemo kugira ngo natwe tubone uburyo bwo gutegura nk'abantu gutegura akazoza igihugu cy'iwacu
murakoze cyane madame Liliane mwavuze ibijyanye n'ibi n'uburyo tutitaho bimwe na bimwe twavuze ku bijyanye n'ababyeyi bataha umwanya ukwiye abana babo ariko kandi turazi yuko n'abana nabo nyine muri ibi bihe bafise ibibasamaza byinshi cyane bibayobya none mwavuze ibijyanye no kwambara neza mushinga nahe Habimana yavuze ibijyanye no kwambara neza hari indirimbo zoba zifasha abigeme kubibutsa ibintu nk'ibi nk'indirimbo kama zirashimika ku bintu nk'ibyo by'inyambaro imico kama y'ikirundi twigisha ku kwambara tukikwiza izo ndirimbo turacazibona ziracahari
ego murakoze madame Oriane je nibaza yuko izo ndirimbo ziracahari ziretse kuba nyinshi nka kera cyanke mugabo zirahari hariho indirimbo mperuka kumva bakundana kuririmba itariki 8 z'ukwa gatatu umukenyezi n'ingirakamaro ego baranavuga ko n'umukobwa n'ingirakamaro muri iyo ndirimbo zirahari gusa si nyinshi ego rero urambajije uti none umukobwa mbega wewe arafise ikimuhanura afise ikimufasha je kuganje nibaza yuko turacyafise intambwe muri mu muco w'abarundi turacyafise intambwe yo gutera yo gukomeza na cyane cyane muri ibi bihe ego umwana w'umukobwa arakeneye waravuze ati mbega bobo kumengo n'urwaruka gubu nagone ruratwagwa nagone mengo rirufise akanya ko gutanga ababyeyi mu byashaka kuba hari umwana ugasanga wewe ntari karaboneka ego mugabo nasanze uruhara runini gose rusaba ababyeyi ariko kandi n'umwana ararufise rero mu muco w'abarundi turafise n'imigani myinshi ihanura umwana w'umukobwa kwigenza kwifata runtu rero mu mico y'abarundi turafise intambwe yo gutera kuko si nyinshi izo ndirimbo nk'uko yavuze si benshi ntituyibona rwose ego
nakoze mushinga nahe Habimana twavuze ku bijyanye no mukuba ku rugo imico y'ikirundi irafise uburyo umuntu yubaka urugo n'ibyo bamuhanura tubandanyije kuri icyo cerekeye uruhara rw'umubyeyi mu mico y'ikirundi ababyeyi mubona bagifata akanya ko kubaka umusore n'umwigeme ngo bamufashe kwitegura kubaka urugo kugira ngo ashobore kuba umuntu igihugu n'umuryango n'ikibano cishimiye ibyo biraba muri iki gihe canke navyo bisa n'ibyibagiwe n'ibyatitutse kuko turumva ko muri kahise haba ukuntu ku gutegura umusore n'inkuma
ego muri kahise abavyeyi barategura yabari umusore canke inkumi bakamutegura ko ntazoja kuba kugwiwe akaba umufaso ni canke umushinga ntahe abushitse umwazi neza ko umufaso ni umugore bamwita umuzezi wa nzu umutima w'urugo ivyo navyo yaba yarose akanya gahagije ko kubyigishwa n'abavyeyi biwe canke bayinasenge biwe ubu rero sinovuga ko byaheze rwose ariko sinoshimangira cyane yuko bigihari cyane ubu harabaye itituka ry'uwo muco novuga ko byaje bizananye n'ubwo buhinga ngurukana bumenyi burafasha kwigisha neza ariko hariho n'abandi bashobora gutirimuka bivanye n'ibyo bashyize ku mbuga ngurukana bumenyi usanga bitajya gufasha cyane abo bana b'abasore n'abana babigira hanyuma ikindi ugwaruka gubu cyane cyane nk'uruba rwaraciye mu mashure rurafise uko rwibaza yuko yaragiye kwiga akamara kaminuza akaca yibaza yuko ashobora kuba arushya ubumenyi se wiwe cyangwa nyina wiwe gutyo rero akibaza yuko nyina wiwe atacyo afise amuhanura cyangwa yo mwigisha cyangwa se we cyangwa na nyina ariko mwibyo gihe abari karibesha kuko ku ishure ntibatanga ubumenyi bwose buhagije hamwe yuvuga ngo jewe ngo ndi kwige nta wundi muntu nene kw'Imanura rero ugwaruka gubu rurakwiye kwisunga amakanda y'ababyeyi babo y'abakurambere abantu babonye utuntu n'utundi twa kera kugira ngo baze barabashigikira babereka iyo bagana baca
murakoze cyane none kuri icyo nyene mu byo navyo nyene dukuye kuvavana navyo mu mico karanga mico na karanga ku Burundi bituma twama mu kaga bituma twama mu ngorane mu ntambara igihugu cyacu kirazwi yuko caciye mu mateka y'intambara nyinshi none bimwe mu byo dukuye gukora kugira ngo tuve muri ayo mateka byo bari nk'ibihe mwihweje muri iki gihe
muri iki gihe ibintu byo dufasha cyane kugira ngo dutere tujye imbere bishimikiye ku muco w'abarundi hariho ibanga ubushinga ntayo abarundi ba kera barazi neza ko umushinga ntahe yari umugabo atari nk'iryo ari umugabo avugisha ukuri ari umugabo yitaho ineza y'urugo rwiwe n'ineza y'abandi agatunganiriza urugo rwiwe agatunganiriza n'igihugu cyiwe ni ukuvuga rero yanka matati yanka ibintu biza vyonona ubumwe buri hagati y'abantu turakwiye rero gusubira kwijukira iryo banga ry'ubushinga ntahe tukafatana mu nda tukaba bamwe abarundi bakiga kuvugisha ukuri bakamenya gutorera inyishu amatati bitagiye mu ngimba ngibyo ibintu nyamukuru abarundi bari bashingiye ko uburundi bwari bushingiye ko no kuntwaro za cyami zo hambere byatuma abarundi iyo batewe n'abansi bamwe barumariza canke n'abakoroni bari baje gutera uburundi abarundi bose bagahugukira rimwe baba bahutu abatutsi canke abatwa bakavuga bati uburundi n'igihugu twarazwe n'imana rero tuje kukigwaniriza hamwe ibyo rero bakabigira basoneranira hagati yabo gusoneranira ni ikindi kimwe mu muco w'abarundi cyakomeye cyane abantu bakamenya gusoneranira ntagire ushira isoni uyundi abantu bakumvikana
murakoze cyane mwavuze ko bimwe mu byo dukwiye gukora ndabisubiremo ni ukuvuga ukuri ikintu gihambaye kugira ijunja n'ijambo gusoneranira ni ibintu bihambaye kandi nibaza ko muri sosiyete iyo ariyo yose mu kibana hariho hose bihabaye hoba amahoro n'umutekano n'ukumvikana. Namwe madame Liliane, ibindi mubona dukwe kuvavana navyo mu mico yacu, mu mateka yacu, tukagerageza kuvyirinda no kuvavanura navyo byo bari nk'ibi.
Ego urakoze. Nibaze ko ntavanja kure cyane ya mushinga na Ernest. Sinza kuja kure kubera ko bisa nivyo nyene aho twavuga ko yutaye akaranga utayubanga byari nkivyo nyene. Ibisimikiye ku muco w'abarundi, abarundi bari bakwiye kuvavanura navyo. Twavuze yuko abarundi bari barangwa n'ubuntu, ubuntu, ubwo buntu nabwo burimo kuba ikiremwa muntu, burimo kandi guha gaciro ikiremwa muntu. Tene nibaza yuko muvyo abarundi bari bakwiye gushira hejuru, guha gaciro ni kimwe muri ivyo ubuntu, uko kuvugana ukuri nyene, uko nyene wasubiyemo, nuko nyene nabone abarundi twadukwiye gukundana. Je namye ndaraba muri rya muri kiya kiganiriro nagize aho bavuga intore. Intore umuntu ya intore urukura zivuga warumva yuko urukura nasoma urukura nabaza urumva ko intore wari umugwi wari nk'abasoda bico gihe baragwanira igihugu bari hamwe bafite umutima umwe. Kandi warumva yuko igice cyose cy'igihugu gifise intambo yacyo, kandi cyari gifise bari batandukanye mu gamu rwo butandukane bwabo bari igihugu kimwe. Rero Genovganye twedukwiye gucira muri ubwo bumwe, ubwo bumwe, ubwo bumwe buda ntiduhagarare ku kintu na kimwe kidutandukanya cy'amoko cyangwa ikindi cyose.
Murakoze cyane. Reka dufata kandi kanya twumvirize akandi karirimbo k'umuco y'Ikirundi kitwa Akaranga ko hambere, karirimbwe na Orchestre Inkinzo, Orchestre Inkinzo kuri YouTube.
Kona kanga, kivi kikanyenga,
ni akaranga ko hambere indirimbo yaririmbwe na orchestre inkinzo ati urakomeza ukunda karanga koko hariho byinshi byiza abarundi bafise mu mico yabo hariho byinshi byiza bashobora kubandanya bakora kugira ngo uko twavuze ubumwe bushobore gutsimbatara hagati y'abarundi tugarutse kuri batumire bacu turi kumwe mushinga na Ernest Habimana na Madame Liliane Gisemure mushinga nahe bimwe mu byo twokwibutsanya byiza mu karanga ku Burundi cyo bari nk'ibihe kandi dukwiye kugumya kumbure ikintu twisangije nk'abarundi ikintu cyiza cyo muri kahise dusanzwe dufise mu mico yacu ubona twoshimikira ko cyo bari nk'ikintu
ikintu novuka nyamukuru gikomeye abarundi bafise n'abandi bantu kwigira ko n'ikijyanye n'ubuntu Burundi ni igihugu kirimo abantu barangwa n'ubuntu abantu bakundana abantu bari bafise ubumwe abantu basenga Imana imwe abantu bari bemera bimwe aho niho novuga yuko ari ikintu gikomeye cyane mwubwo buntu bukaca ugira inkingi ikomeye ubushinga ntahe ibyo nibaza ko ari byo bintu nyamukuru bikomeye hamwe n'abarundi bubu twosubira tukabiha agaciro bifise tukabigendera byo dutunga bigasubira bikatubwira abarundi b'umutima abarundi bafise ijunja n'ijambo abarundi bafise ijwi mu mashinga
urakoze cyane urukundo nivyo koko ndashobora nanje kubishingira intaha yuko ari ikintu nasanze abarundi bafise naragendeye mu mahanga hano henshi cyane mu bihugu byinshi cyane maze imyaka myinshi cyane mu mahanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika koko naho twaba twaragize kahise kagizwe n'intambara n'ibindi bihugu byagafise ariko mu by'ukuri icyo uvuze nicyo abarundi barafise uko kuntu bafise urukundo mu mutima ni kintu bisangije n'abantu bakundana cyane murantunga n'abantu bakundana cyane n'abantu basa nk'abatikoroga mu mutwe mu bisanzwe yuhuye n'umurundi mu kayaga arafise ukuntu akwakira arafise ukuntu akuganiriza nasanze ibindi bihugu canke mu mahanga abantu benshi badafise namwe rero ne madame Liliane icyonye turagihuriza ko canke hari ibindi umubona abarundi bisangije bafise mu mico na karanga kawe
ego ico turagihuriza ko uretse ko nokongera ku kindi naje cantangaje gutembera biyatuma ubona agaciro k'igihugu cawe no kubona ico mwisangije je nasanze ururimi rw'ikirundi kuba igihugu cacu tuvuga ururimi rumwe igihugu cose nico n'ikintu twisangije ahantu mba iyo bumvise togo turakivuga twese n'ukuntu tukivuga umengo kiratuje kirahoze nta nduru muriko muravugana umengo ngo muriko murashwana bacatubaza none ko muvuga neza n'ururimi rwose baba bakunda kubimbwira sinzi ko namwe baba babwira ego ikindi nasanze duseti twisangije kandi iyo tugitwaye hanze y'igihugu kiba kintu twisangije conyene n'ingoma ingoma abarundi tugo turazitamba turabambe ni nziza gose ziraryoshe kuraba ukuntu tuzitamba ndabikunda gose icyo ni kindi kintu kimwe twisangije ikindi kintu cyanyuma no kongera ko kiza kandi ni nyambaro izi mvutano twambara abakenyezi iyo yambaye barakubaza mbega basi icyo kintu ivyo bintu wambaye wabizinze gute byagenze gute ko mbona uberewe abantu bose bakifuza kwambara nka wewe ahantu mbaye twirirwa turabasonesereza turabafasha kuzambara ego ivyo nivyo bintu vyankoze ko nagiye ndabona kabisa
murakoze cyane turiko turaja ku musozo w'ikiganiro kumbure tubahe akaryo ko gutanga ijambo rya nyuma akaryo ko gutanga impanuro akaryo kukwibutsa ibijanye n'akaranga dushobora kuba tutashitse ko canke ibijanye n'akaranga dushobora kuba tutibutse duhere kuri wewe mushinga ntahe Habimana
ego murakoze twavuze cyane ku bijyanye n'umuco n'akaranga by'abarundi hariho abantu bashobora kwibaza bati mbega ko baguma bavuga ibya kera gusa nta bizoguma ari ibyo gushika ku muhero w'isi umuco ufise novuga intango ikomeye umuzi utuma abantu baba uko bari naho bari maze uko kuntu bari kukabatandukanya n'abandi bantu cyo gituma kiretse n'inyambaro nk'uko Liliane yagize kubitubwira ushobora kujya ahantu uhagaze ahantu umuntu akakwihweza akavuga ati uyu n'umurundi ashobora kuba ari umurundi icyo rero ni tuba twakirazwe n'umuco n'akaranga muri ka kamere y'abarundi ukuntu bifata ukuntu bakanura ukungene bavuga bakavuga batuje badashibaguzwa cyangwa ngo bashyire induru hejuru ariko ibyo rero tubihera hariya hasi tukabiduza bikaguma biduherekeza nabyo natwe tukabiherekeza ikindi twamenya ni uko umuco simvuze nti urahinduka ariko mu gifaransa bavuga ngo l'activité dynamique umuco harazamo ibindi bintu bikaza biriyongera ibyo nabyo iyo bije twebwe abarundi turaraba yuko bya bindi bije kwiyongera mu muco w'iwacu zibituma dutakara rwose tukaraba yuko ari biza ahubwo bidufasha kugira ngo umuco w'abarundi tuwushimangire ni bya bindi Liliane yavuze ati ugashigikira ibintu biranga abarundi ukabibungabunga na twebwe nyine tukagerageza kuba abantu b'inyangamugayo cyane cyane tukagendera ku mahame n'imyemerere n'ibikorwa bishobora gutuma twihesha agaciro tukongera tugahesha agaciro igihugu cyacu
murakoze cyane namwe madame Liliane isemure akajambo ka nyuma impanuro za nyuma dusozera murakoze cyane rwose
ego jya akajambo ka nyuma nuvuga irya mbere nuvuga ku bakiri bato abakiri bato tucaruka ubunye nuko twoha agaciro umuco wacu aho turi twifuze kumenya tubaze
ubonye umuntu akuze ese yigeze avuga ngo abana b'ubunye abona yarize akaca yibaza ngo birakwiye nibaze ko wa muntu wa kera hisa afite yo muha rero nibaze yuko twubaza tukabaza tukamenya impanuro ya kabiri utanga ni ku bantu bakuze aba bantu bisumbuye gatoya yuko bufasha abakiri bato kumenya aya abantu ushaka kumubaza ibintu bya kera usanga bimugora kandi yarabize nuko botanga ubwo bumenyi kuri abo bantu batabiza abo bantu bakiri bato maze nabo bakamenya ibyerekeye uwo muco akaba ahari igihe cyose bamuhamagaye ego hama ikindi cya gatatu ni kuri diaspora kuri aba bantu baba mu bihugu hanze turuko turabyara abana abo bana bako bakurira mu yindi mico abo bana bariko bumva izindi ndimi nuko ababyeyi babo bana cyangwa abo bantu nyine ba mu bihugu byo hanze nuko boza hamwe nibatwagwe umwanya wabo ntutwagwe gusa no kurondera ubuzima ariko nabo ni biyunge baze hamwe bakire amaclub bashyireho imigwi yo gutamba bashyireho kandi n'imigwi y'ingoma bitume biguma bibahuza umuco aba ari wubahuza ego je numvumenga impanuro ntutanga n'izo onye
none duheraheza madame Liliane watubwira kandi ukazongera ukibutsa abatwumva ubwo rubuga rwawe ingene burushikira kumbure n'akanimero kawe ka telefone abashaka kwifatanya nawe muri icyo gikorwa urimwo icyo gikorwa watanguye bo kubona hehe ku mbuga ngurukana bumenyi no kuri telefone
ego murakoze cyane jewe ubwo rubuga ngurukana bumenyi nagwise muhira.com ni kuri YouTube eka no kuri Facebook ndarufise gwitwa nyene uko nyene muhira.com hanyuma akanimero ka telefone mbaha muri Kenya niho sanswe mba ego akanimero ka telefone ni ubusa indwi rimwe gatandatu icenda rimwe gatatu indwi kane gatandatu ego iyo niyo nimero yanje telefone icuntora
mwisubiramo
ubusa indwi rimwe gatandatu icenda rimwe gatatu indwi kane gatandatu
twibutse abatwumva ko muri Kenya bakoresha agasaraba kabiri gatanu kane mu gutangura agasaraba kabiri gatanu kane nimero yo muri Kenya aho abaye umushinga nahe Ernest Habimana ndabashimiye cyane gose kubona mwafashe kano kanya ko kuganira n'ijwi rya Amerika umushinga nahe Ernest Habimana no mu Burundi yize amateka y'igihugu cy'u Burundi akaba anayakurikiranira hafi umushinga nahe turagushimiye cyane gose
murakoze cyane namwe
namwe Liliane madame Liliane gisemure aho muri Kenya uherereye turagushimiye cyane gufata kano kanya kukaganira natwe no kuri urwo rubuga rushasha watanguye kugira ngo ufashe abarundi kubandanya bagumya imico yabo aho bari hose turagushimiye cyane rwose namwe
ndagushimiye nanjye
murakoze cyane abatwumva namwe mwese yari ikiganiro muri isanga mwari kumwe na Oriane Itangishaka ndabashimiye kuba mwaduteze amatwi mu kiganiro cy'uyu munsi abifuza ayandi makuru kuri madame Liliane Bisemure yuguruje uru rubuga rushasha murashobora kutwandikira kuri site ya internet cyangwa mukumviriza kino kiganiro ubushasha kugira ngo mwumve byinshi kuri iki kiganiro cy'uyu gishasha site ya internet ni www.radioyacu.com ndabashimiye mwese.